Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu yumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nirinahazwe. Mu Burundi bitarenze muri nondwi ubasha bwo gutoza amafaranga ku bituro by'imiduga amapikipiki imiduga y'amapine atatu bita tukutuku n'amakinga buzaba buri mu minwe y'inzego za leta ku murwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura.
Amafaranga yose yahoratozwa nabo bari muri ayo mashyirahamwe bayatoza bene ibyuma abashoferi atorezwa mu bituro arahagaritswe.
Uyu ni Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu cy'u Burundi agaruka ku ngingo ya leta yo kwifatira mu minwe igikorwa cyo gutoza amatagisi ku bituro by'abunguruza abantu n'ibintu. Amashyirahamwe yahora akora icyo gikorwa yagirizwa yuko abayagize bahora batora bashyira mu mifuko yabo hagushira mu kigega cya leta. Bobi Wine atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Uganda yahamagariye abanyagihugu mu ico gihugu guhaguruka bakavana ku butegetsi biciye mu mahoro President Yoweri Kaguta Museveni amaze imyaka 35 ategeka Uganda. Turukiya yaciriye umunyororo wo guhera y'abantu batanu bagirizwa kwica wahoze aserukira Uburusiya muri ico gihugu. Mahamadou Issoufou yahoze ari president wa Niger yegukanye agashimwe kitiriwemo Ibrahim gahabwa indongozi nziza. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mu behagufi ya maradiyo yanyu. Amakuru twafitiye kuri no mugoroba reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi aho leta itegekanya gufungura abanyororo batari bake ni mu rwego rwo kugabaniriza umutwaro amabohero abarizwamo abanyororo benshi gutyo imikorere ikabgorana. Inkuru twaza mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Iteka rya Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye rivuga ko abamaze byibura imyaka 5 muri gereza bashobora gufungurwa kereka abashobora kubangamira no guhungabanya umutekano w'igihugu. Abafungiwe ibyaha byo gukoresha nabi no kunyereza umutungo wa rubanda nabo bashobora gufungurwa baramutse biyemeje gusubiza ibyo basahuye inyungu zabyo n'amagarama y'imanza zabo. Muri make abanyururu bashobora gutaha bose hamwe bagera ku 2255 ni ukuvuga byibura 40% by'abarundi bari muri gereza muri iki gihe. Icyemezo cya President Ndayishimiye kije nyuma y'amezi 2.5 arekuye abanyamakuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nene bice ku masonga nkitangura umwe politike Bobi Wine atabwe rumwe n'ubutegetsi bwo muri Uganda yahamagariye abanyagihugu muri ico gihugu guhaguruka bagatanguza imyerekano y'amahoro yo gukuraho President Yoweri Kaguta Museveni amaze imyaka 35 ategeka ico gihugu. N'ubu turacari kumwe na mgenzi wacu Edi Rwema.
Umunyapolitike Robert Chagulanyi uzwi nka Bobi Wine niwe watanze iyo mpuruza nyuma y'igihe gito atsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa mbere. Muri ayo matora President Museveni yatsindiye kuyobora manda ya gatandatu ku majwi 58%. Bobi Wine bari bahanganye we yabonye 35%. Gusa uyu munyapolitike yaje kutemera ibyavuye matora avuga ko ayo matora yibwe kandi ko yarimo uburiganya bwinshi. Yaje kujurira inkiko asaba ko amajwi yatangajwe na komisiyo y'amatora agirwa imfabusa ariko nyuma za gukura ikirego cye mu rukiko asobanura ko atari yizeye imikirize y'urwo rubanza. Kuri uyu wa kabiri Bobi Wine yahamagariye abaturage guhaguruka bakarwanya ubutegetsi avuga ko bubakandamiza bukabahindura abaja. Kuva amatora arangiye mu kwezi kwa mbere uyu munyapolitike utavuga rumwe na leta yakomeje kuvuga ko abayoboke be bashimutwa abandi bakaburirwa irengero. Polisi ya Uganda yo yahise yamagana ibyavuzwe na Bobi Wine ivuga ko ibyo ahamagariye abaturage gukora bitemewe n'amategeko. Yahise ivuga ko nayo yiteguye gufata igashyikiriza inkiko abazica amategeko.
Edi Rwema urakoze tuve muri Uganda tuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umenyesha makuru yitwa Andrea Sauli kuvejo ariko araburana kuca haco kubangamira abapolisi mu kazi kabo ariko none polisi sigura ko yayibangamiye gute hama akora icyaha kimenyesha makuru. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aragaruka kuri utwo tubazo twose mu nkuru yaduteguriye.
Andrea Sauli akorera ikinyamakuru cyitwa The Des Moines Register cyo mu mujyi wa Des Moines umurwa mukuru wa leta ya Iowa iri mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yafatiwe muri uyu mujyi nyine wa Des Moines mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize ari mu kazi ke mu myigaragambyo y'umuryango witwa Black Lives Matter uharanira gukangurira rubanda ku bibazo by'urugomo rwa polisi kubirabura. Polisi yemeza ko yabwiye inshuro nyinshi Sauli kwigirayo kugira ngo ikore akazi kayo aranga ahubwo arayibangamira. Yafunzwe igihe gito ararekurwa araburana yidegembya. Avoka umwunganira yabwiye urukiko rwa rubanda jury rumuburanisha ko polisi yamwibeshyeho imushyira mu gatebo kamwe n'abakoraga imyigaragambyo kandi we yari yibereye mu kazi ke gusa. Icyaha Andrea Sauli aregwa kiramutse kimuhamye ashobora guhanishwa ihazabu y'amadolari 600 n'igifungo cy'amezi 2. Ntibyaba bisanzwe nk'uko imiryango myinshi iharanira uburenganzira n'ubwisanzure bw'itangazamakuru iharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange amashuri makuru y'itangazamakuru n'ibigo by'itangazamakuru byose babyemeza. Kuri bo nta kindi uru rubanza aricyo usibye ubutabera bupfuye no guhonyora uburenganzira n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Naho ubushinjacyaha bwa leta ya Iowa bwo buvuga ko nta muntu n'umwe uwo ari we wese ufite ububasha n'uburenganzira bwo kwirengagiza no gusuzugura amabwiriza ya polisi iyo iri mu kazi kayo.
Thomas Kamirindi tubandaniriza kuri vya Mahamadou Issoufou yahoze ari president wa Niger yatahukanye agashimwe kitiriwe Mo Ibrahim.
Mahamadou Issoufou w'imyaka 68 y'amavuko ategetse manda ebyiri zikurikiranye kuva mu kwezi kwa kane 2011. Yubahirije itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu cya Niger manda ya gatatu. Aritegura gutanga ubutegetsi mu mahoro bwa mbere mu mateka y'igihugu cye mu kwa kane gutaha nyuma y'amatora yo mu kwezi gushize. Mu itangazo yashyize ahagaragara umuyobozi w'ikigo Mo Ibrahim gitanga iki gihembo Festus Mogae wahoze ari umukuru w'igihugu cya Botswana asobanura ko Issoufou agihawe kubera ko atatatiye amasezerano yagiranye n'abaturage ba Niger. Hari hashize imyaka 3 iki gihembo cyarabuze ugihabwa Mahamadou Issoufou akaba abaye uwa gatandatu ucyegukanye kuva cyashingwa mu 2006. Igihembo Mo Ibrahim gihabwa abantu bayoboye ibihugu cyangwa guverinoma muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara baba baratowe na rubanda bakava ku butegetsi nyuma ya manda bemerewe n'itegeko nshinga kandi babaye indashyikirwa mu mitegekere yabo. Utwaye igihembo Mo Ibrahim ahabwa amadolari 5,000,000 inshuro imwe rukumbi ariko hakiyongeraho andi madolari 200,000 buri mwaka ubuzima bwe bwose.
Thomas Kamirindi urakenuye amakuru agezeho ijyanye no ku isi tuyabandanirize muri Guinea Equatorial aho bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ibisasu byaturikiye mu makambi ya gisirikare kwa Mungu barenga 95. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Oriane Itangishaka.
Ku munsi wa Mungu mu bigwati by'Imondong kwa Mtoma mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bata abategetsi batangaza ko ibisasu byaturaguritse mu makambi ya gisirikare atandukanye hakomereka abantu bashika ku 615. Leta itangaza kandi ko muri 316 babuwe bamaze kuva mu bitaro, abandi 299 basigaye mu bitaro bitandukanye mu gisagara. Ubutegetsi bumenyesha kandi ko abantu barenga 60 batabawe bakugwa munsi inyubakwa zabasenyagurikiye ko. Perezida Theodore Obeng Nyuma yavuze ko leta igiye kugira inama yihuta kugira bakore amatohoza y'uburyo abashikiwe n'isanganya boshikirizwa imfashanyo zigiye gutangwa n'igihugu imbere y'uko iziva mu mahanga zibashikira. Leta imenyesha ko amatohoza yatanguye kuri uno munsi wa kabiri mu kumenya icyatumye ibyo bikoresho bya gisirikare bita amadinamite biturika. Umukuru w'igihugu yari yatangaje ko icyatumye haba izo sanganya byatewe no kutitaho neza ububiko bw'ibyo bikoresho mu makambi ya gisirikare, bigatuma haba ingaruka mbi zisenyagurika y'amazu y'abantu n'inyubakwa zo mu gisagara cya Bata.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezwe hirya no ku isi, baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ijwi rya Amerika mandanya kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndayibutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave. Mushobora kandi kutwumva ikibiriraho kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gisata cy'ubutungane mu Rwanda, aho witwa Idamange Yvonne yagirizwa ivyaha birimwo ugushaka kugumura abanyagihugu biciye mu majambo yavugiye ku mbuga ngurukana bumenyi, agiye gupfungwa ivy'agategekanyo mu kiringo c'ukwezi mu kurindira ku rubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi yategetswe na sentare y'ibanze ya Gasabo iri ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Ni inkuru y'umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Kwisa kumizuzuweze yigicha munsu umucamanza yari yinjiye mu cyumba cy'urukiko gusoma icyemezo kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza rwa Madame Yvonne Idamange ryamugwiza. Urukiko rwabanje kwibutsa impande ziburana ibyaha bitandatu Idamange aburana n'ubushinjacyaha, n'ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda byiganjemo ibikomoka mu biganiro yatambutsaga ku muyoboro we wa YouTube. Mu myiregurire ye ibyaha byose Idamange arabihakana akavuga ko ibyo yavuze yabitewe n'agahinda kubera ibyemezo ubutegetsi bufatira abanyarwanda cyane kuri gahunda yaguma mu rugo mu kurwanya icyorezo COVID-19 n'ibindi. Yemeza kandi ko ari uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo gutanga ibitekerezo nk'umunyarwanda. Icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye mu 2018 nta cyemera kavuga ko cyashaje ko atagombye kukiregwa. Umucamanza yasuzumye ibibazo bine muri urubanza nyuma yo gusesengura imiburanire ku baburanyi bombi. Ku isonga yahereye kukureba niba hari ibimenyetso bigaragaza ko uregwa yafashwe agasakwa akanafungwa binyuranije n'amategeko. Idamange avuga ko yagabwe gitero n'abantu atazi batagaragaza ibyangombwa n'impapuro zimufata. Avuga ko yasatswe kuva saa 8 z'igicamunsi kugeza saa 8 z'ijoro, we n'ubwunganizi bagasaba urukiko kubishingiraho agahita arekurwa agasanga abana. Ubushinjacyaha bwo busobanura ko yafashwe abanje kwerekwa impapuro zimuta muri yombi kubera uburemere bw'ibyaha aregwa. Buvuga ko yatsimbaraye yanga ko bamusaka bitumisa karitihuta. Urukiko ruvuga ko ku byaha bikomeye inzego z'umutekano zemereye kwinjira ku ngufu aho bibaye ngombwa. Buvuga ko rwashyikirijwe urupapuro rw'isaka n'urutwara Idamange ku gahato kubera ibyaha burana. Ruravuga ko nawe ubwe yemera ko iwe habereye imvururu ananiza inzego z'umutekano biba intandaro yo gutinza isaka. Urukiko rukavuga ko yiyemerera ko video aregeshwa ariye, bityo rukanzura ko nta tegeko na rimwe ryishwe mu ifatwa n'ifungwa bye. Urukiko rwasuzumye kandi sheki itazigamiye Idamange aregwa ko yahaye uwitwe Manuel Nsabimana mu 2018. Yisunze amategeko, umucamanza asobanura ko igifite agaciro kuko imyaka itatu iteganywa n'amategeko itarashira, bityo ko agomba gukurikiranwa iki cyaha. Mu ishati y'umweru y'amaboko maremare Idamange aho yarahagaze ari kugaragara mu buryo bw'ikoranabuhanga ari kumwe na Maitre Felicien Gashema, yagaragaye azunguza umutwe nk'ikimenyetso cyo kutanyurwa n'ibivugwa n'urukiko kuri iyi ngingo. Kugusuzuma impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha hashingirwa ku magambo yatambukije kuri YouTube ko abanyarwanda barambiwe gufatirwa imyanzuro idahwitse. Aregwa ko yavuze ko imibiri y'abazize genocide icuruzwa mu nzibutso ko corona yasimbuye iturufu rya genocide. Aregwa kandi ko yavuze ko Perezida Kagame yapfuye kera abanyarwanda bayowe n'umuzimu kwa leta yirwa yica abanyarwanda kubushinjacyaha ngo ayo magambo yateze imvururu. Idamanje ariko we arabihakana akavuga ko ari umuturage uciritse atateze imvururu kandi atahakana genocide ari umwe mu bayirokotse. Ubwisunze amategeko urukiko ruvuga ko impamvu zikomeye ari ibyagezweho mu iperereza zituma uregwa akekwaho ibyaha. Urukiko ruvuga ko video aregeshwa yemera ko ariye humvikanamo amagambo yatuma akekwaho ibyaha bine. Gwavuze kandi ko amwe mu magambo yumvikana ashobora guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda nkaho avuga ko leta iriho ari baringa, Perezida Kagame yapfuye kera, leta iriho ari agatsiko k'amabandi n'ayandi. Mu mwanzuro mu nyuma y'iminota igera muri 40 n'umucamanza yavuze ko Yvonne Damange iryamugwiza akurikiranyeho ibyaha bikomeye. Yavuze ko aramutse arekuwe yakomeza kubikora kandi ko nta cyizere atanga ko atacika ubutabera kumubona byagorana. Ahita ategeka ko Madame Damange akurikiranwa afunzwe muri gereza mu gihe cy'ukwezi imbere y'urubanza mu mizi. Yvonne Damange yahise yakijambo ashimira umucamanza ku cyemezo amufatiye ariko anatangaza ko akijuririye. Damange w'abana bane yatangiye kumvikana kuri YouTube kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021 avuga ko arajwe ishinga no kuvugira rubanda ku cyo yita akarengane bakorerwa n'ubutegetsi. Urubanza rusoje umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo yahise ategeka ko umunyamakuru Agnes Nkusu w'Imana w'ikinyamakuru Murabyo afungwa amuziza gufata amajwi mu cyumba cy'urukiko binyuranije n'amategeko. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric bagira ubusa urakoze. Mu gihugu cy'u Burundi leta yahagaritse kuva kuri wa kabiri injira y'intete n'ifu y'ibigori biva hanze y'igihugu. Ubushikiranganji bw'ubudandaji busigura ko iyo ngingo izomara ikiringo cy'amezi atandatu. Ubwo bushikiranganji bukavuga ko bwaronse amakuru yuko hari ifu n'ibigori biheruka kwinjizwa muri ico gihugu bifise ingwara ishobora kubangamira amagara y'abanyagihugu. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claverne w'Inkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi busigura ko bwafashe ingingo yo kubuza abagwizatunga kwinjiza ibigori n'ifu yavyo bivuye hanze y'igihugu mu ntumbero yo gukingira indwara abanyagihugu. Jeremy Banigwa n'inzigo umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura.
Ubushikiranganji bw'ubudandaji buramenyesheje abagwizatunga ko n'abafungura ifu ibigori ko bibujijwe kurangura mu mahanga no kwinjiza mu Burundi intete n'ifu y'ibigori mu kiringo cy'amezi atandatu kubera ko ibonekeza muri ino minsi yinjira ku bwinshi y'intete n'ifu y'ibigori bitameze neza ku buryo byoshobora kugira ingaruka atari nziza ku magara y'abatiherereza.
Naho atavugiye hejuru ibihugu vyikekwa guturukamo ibigori bifise ingwara, ijwi rya Amerika ryamenye ko ubwo bushikiranganji budoma urutoke ku bihugu by'Uganda na Tanzania. Ni ibihugu bisangiye n'u Burundi umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Muri kino gihe ako karere kakaba kimbutsemo ibigori vyinshi. Uwo muryango usanzwe ufise amategeko agenga ubudandaji aho ibiribwa byose byemerewe kudandazwa ata makuru n'amategeko bibirishe kandi bikinjira mu gihugu icyo ari cyo cyose muri bitandatu bigize uwo muryango atankomanzi. Ijwi rya Amerika ryabajije ubushikiranganji bw'ubudandaji kw'ico gihugu kitazohava cagirizwa ko kiriko kirahonyanga amasezerano ya EAC. Jeremy Banigwa n'inzigo arabyakana akemeza ko ari ku nyungu n'umutekano w'igihugu. Avuga ahubwo ko hari n'ibindi bihugu byamaze gufata ingingo nk'iyo.
Muhere ku gihugu cya Kenya cyararose amakuru y'umwibo waruvuye mu bindi bihugu by'akarere. Harimo rero ibyo bintu bitameze neza biri mu bigori n'ifarini y'ibigori. Natwebwe murazi ko dufise ibigo bijejwe gupima ivyo bigo, rero navyo ntivyicaye kandi baramaze gupima bakabona yuko iyo farini n'ivyo bigori bidakwije. Harimo ibintu bitameze neza vyohava bimerera nabi abenegihugu no mu bindi bihugu bibanye. Ivyo bintu ntibikwije vya ngombwa bakavyirukana, mugabo abadandaza b'Abarundi bagaca bihuta kugira babizane ngaho iwacu. Natwe urumva ntidushobora kwemera yuko amagara y'abenegihugu n'ababa mu Burundi ashobora kumererwa nabi. Icyo tugira Imana nta byinshi byari bwinjire, twaciye tumenya hakiri kare, twaciye turatangiriza ku mipaka. N'ibyo bihugu ntibyafashe izo ngingo byabifashe rowite, ni ukuvuga yuko ntibyari bwakwire hose. Tubaza yuko ari umwimbu mushasha utari bwatangire kuza mu gihugu kugira tuzitere tutaronerwa.
Yamara ku rundi ruhande, umwe mu bagwiza atunga barangurira ibintu hanze y'u Burundi yabwije ubujya Amerika kwiyungira ngo ifite ikindi inyegeje. Uwo atashimye ko tuvuga amazina yiwe yebaza ko u Burundi bwoba bushaka ko abo bagwiza atunga bagura ibigori byarimwe mu Burundi gusa. Uwo twise Jean Bosco abisigura yishimikije ko leta yaheruka gufata iyindi ngingo yo gufata mu minwe igitegwa cy'ibigori. Muri iyo ntumbero leta yategetse bamwe mu bagwiza atunga kugura umwimbo w'ibigori wose mu gihugu ku giciro cashinzwe na leta bakawubika ubundi bakabushora hanze, ndetse n'igihe cyo gutera akaba ari bo bazotanga imbuto naho nyene ku giciro kizoshingwa na leta. Aha niho ubushikiranganje bw'ubudandaji bwafatiye mu kwizeza abanyagihugu ko batazobura ifu n'ibigori bafungura naho ibiva hanze byahagaritswe.
Abarundi ntibagira ubwoba ngo bazobura ibyo bafungura kuko umwimbo w'ibigori warabonetse. Habi nacyo gituma kampanye yo kugura ibigori mu gihugu hagati igomba gutangira byihuta, abadandaza bazobirangurira bene gihugu bagira baje ku mirimo mu gihugu cyose, kandi tugasaba yuko atamwe n'igihugu yozimbwa igiciro n'ikijyanye n'amafaranga 680 ku kiro cy'intete z'ibigori. Uzobona bagombye kumuhenda ngo baje munsi y'icyo giciro adeca bishikiriza intwaro cyangwa abajeje umutekano bahegereye.
Icyegeranyo cy'ishami mpuzamakungu gita ibiribwa FAO ijwi rya Amerika rifise cyerekana ko ku mwaka ubu Burundi bukura hanze amatoni arenga 110,000 y'ibigori. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Kume mu Burundi aho leta yakuye mu minwe y'amashirahamwe yabikorera utwabo itozwa ry'amafaranga ku bituro by'imiduga, amapikipiki, imiduga y'amapine atatu bitatu kutuku n'amakinga bicishwa amafaranga ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Erojo birika neza mu idonido y'ino nkuru.
Kumurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nacho gisagara kugeza ubu kirimo imirimo nka yose ya leta n'amashirahamwe yigenga na mpuzamakungu hatibagiwe za ambasade zose, amashirahamwe y'abashoferi b'imiduga, amapikipiki, imiduga y'amapine atatu izwi nka tuktuk hamwe n'amakinga bishishwa amafaranga aragwiriye. Abakuru bayo bari bamaze imyaka itari mike ari batunganya igikorwa cyo gutorokanya amafaranga asabwa ku bituro byaba iby'imiduga ijya mu ntara zitandukanye hamwe n'ikorera hagati mu gisagara. Hejuru y'amafaranga y'amashirahamwe nayo ashinga amande cyangwa iyadabura ikibwa tugahiza ingingo ubigiye guhinduka. Umuvugizi w'ubushikanganji bw'intwaro yo hagati asigura ko ingingo yafashwe mu ntumbero yo kwirinda kuremera abanyagihugu. Pierre Nkuriki:
amafaranga yose yahoratozwa n'abo bari muri ayo mashirahamwe bayatoza bene ivyuma abashoferi atorezwa mu bituro arahagaritswe kubera kuko ariko haribonekeza kugomba kwitiranya ibintu. Abambere barongoye aya mashirahamwe bakaba basabwe ko baca baka ibitasi abo bahora batuma kujya kutoza amafaranga. Abantu bonye ne barekuriwe gutoza amafaranga ni abantu barungiswe n'ubushikiranganje n'abatoza kuri bashasha nibo bonyene bariko barakora igikorwa leta yabatumye. Abasigaye bose ntaze hagira umushoferi adosubira kwakwa n'ifaranga na rimwe. Nkora tubibona hari n'ababiruka ko mbere bigakomera, ntaze hagire umuntu n'umwe asubira kwa kufaranga kuko twabonye ari igikorwa cyo kubaremereza cyane, kandi ahanini kikaba kiriko kiratera ugomba kwitiranya ibintu cyangwa kononera igikorwa gihambaye kiriko kirakogwa n'ubushikiranganje kijanye n'ukwezi gahinyuza
uko kwezi kwa gahinyuza kuvugwa ni president Evariste Ndayishimiye yakugenye amaze kwemanga ko yasanze n'imiburi iburi imyari zirenga 40 kumwaka kumwaka zinyuruzwa mu matagisi n'amakori yatozwa mu makomine kubera abantu bikika mukiza
na kamarama kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mundwi hagatozwa imiliyoni 30 mundwi zizo 25 zagiye hariho ndabagabishije bazitanira imenye ubu ni babenye naribo baje kupima bigeragereza ubushikiragaje bw'intwaro hagati bukazorunyika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka ni musitanira bayahora yiba none twovuga ko arinde tuzovuga ko arinde yahora yiba ubu tuzoza turaza twirabiza ubu tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara nta kundi biramara maji twasanze mu gihugu cyose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka nimwiyumvira nk'indongozi zisamara umugera wa corona ukatwinjira rukasa turi ha amamiliyaridi y'amahera yo kuvura corona kubera indongozi zasamaye ayo mahera yokoze iki
mu gitagara cya Bujumbura aho nyine naho umushikanganje yagiye intwaro hagati y'ijya kuvandira ko buca yemeza ko kundwa imwe yasanze hibwa arenga imiliyoni 120 abanyonzi bagendeje mu pikipiki n'abandi baganira n'ijwi rya Amerika bariruhutsa
abyakiriye neza hari byo twatanga twicaje no muri leta twahohotezwa none utanga amafaranga cyane ikintu nta kimwe baguhaye umva yasukaye bivanye naho uri bakaguca bitanu byo rero nta n'ikintu nta kimwe baguhaye basanga nyene uyabayahaye ku mwene ari guhohotezwa
nyene twabaha abantu baturengaga nyene ba ngo utwara niba atarinze demere okwezi gutana ngwane zo duteza na zimwe uko kabisa turabye kuno bariko barakora urabona ko bakora badakora nk'abajya kuko bajya abantu kutwara nabi ugasanga mu bana swanye njya ngo mwandi fatuka bimwereka umaze kubimwereka akacavuga ngo kuba arengeje ko numunsi umwe kucyo gitasi bw'amande ariko ntagi gitasi bakwata yo mande ni kuvuga amande baguca neyo biba bishaki nka station muramuna ya demi usanze rero warengeje ko nk'imisi nk'itatu tuzaza kwitora ukitanga igihumbi kiburuga tanga 5000 ari yashyaka nyo yaguca kandi kingi yashyira no kurifunga ikigo cyakoze naho mugati wore kumye ibyangombwa je amafaranga ndaza kuyatana ku mugoro mugabo mpikinga nkore ukama nka karanga muno na karanga muno namuntu ushobora kuyiheba kubera ubukora ngaha mu baraba ati ndaza kuyazana bikaca bya nkinga akaca libika agahindira ku mugoro akacavuga ngo mpa bitatu kibure bibiri ngo je na kuyagurana ukacuya mu kinga yagirwa jingi ngo kona babakuye ingi ngo je na yakiriye neza cyane
Kwa hivyo mu Burundi amapikipiki n'amakinga ni bwo buryo bwa mbere bukoreshwa mu kwiyunguruza mu gihugu cyose hari amapikipiki arenga 25,000 mu gihe amakinga acishwa amafaranga arenga 23,000 icya gatatu cyazo kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura utubona abarenga 170,000 eroje wika neza ijwi rya Amerika
akaba ari inonga duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoromo ari kumwe na Joe Diane ninahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na Frederic Mundikije byashyizwe hamwe na Fatima Limasi Kalala twembi ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha murarahariryana ahataryana harari umwasi.
Radio America, yabaye ikintu cyacu. Ugutera igihugu cy'u Burundi, yabaye ikintu cyacu. Ugutanga ijambo mu banyagihugu, yabaye ikintu cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turi rubusa
kugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuza yo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumure